bure bure agahindani ntibamu mutima imbere n'inyuma nawo kumboza ikiremesha umutima nukuri ntango ni herezo iyo uguruye eka nta ugara
I love.